Nyabenda Pascal murakoze cyane gose kukanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu itorwa ry'umu kuri gihugu Pierre nkunzi yakugira ngo azobariwe azo kwitoza kugite cy'umugambwe uri ku butetsi iryo tora ryagenze gute abahiganwa bari bangahe
ego nivyo kwirigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 umugambo Senede FTD watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu byo yategezwa kwiga harimo gutanga umukandida azoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu abakongresisi rero bose uko bangana bahurije ku mukandida Petero Nkurunziza ari nawe yarasanzwe arongoye igihugu muri kino gihe uko byagenze rero twebwe niko tubigenza iyo hari igikorwa nk'ico no kuvuga ko twasabye abifuza kwitoza muri ico kibanza hanyuma haraheza haboneka abantu batatu habonetse uwo nyene Petero Nkurunziza abantu batevye bagahurirako haraboneka witwa Ntakirutimana Joseph uwo nawe n'umututsi akaba asanzwe ari muri biro y'umugambwe Senede FTD muri kino gihe haca haboneka rero n'umukenyezi iwacu tubita abakenyera rugamba uwitwa Moma Mokaregwa uwo nawe akaba asanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka uko ari batatu rero nibo babonetse baraheza barashikirizwa ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza riheza rihitamwo Petero Nkurunziza
iryo torwa ariko batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko riteye kubiri n'amasezerano y'Arusha eka bamwe mu barongoye imigambi batavuga rumwe na leta hamwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba barahiye bakarengwa ko buca batangura imyerekano ikomeye cyane rwose aho muhavuga kwiki
ego nibyo ibyo suno munsi babivuze byo babivuze kuva n'irikoraniro kaminuza ritaraba aho icyo tuhavuga ko ni uko n'inzira abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoye yo kugira ngo barabe ko amakungu yo bashigikira bashike ku butegetsi bikiye muri leta mfata kibanza nayo ubundi umuntu asozinye amasezerano y'Arusha akaraba ingene ibyari amasezerano y'Arusha byimuriwe mu ibyizwa shingiro kandi mu bihugu byose byo ku isi tukaba tuzi yuko ibihugu birongorwa n'ibyizwa shingiro arabona neza yuko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarasabwa arongoye igihugu afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ariko rindi rimwe gusa no kuvuga yuko iri torwa ryiwe kukurongora igihugu kwiwe ari byo bya nyuma no kuvuga ko mu 2000 hategerezwa kuboneka uwundi mukandida atanzwe n'umugambwe wa Senede FTD twebwe rero igihe twese turatora turavye ko abakandida bose bakwiye ibisabwa n'amategeko cyane cyane ay'igihugu tuca duheza tukaraba ku rundi ruhande naho mbega ni uwuhe mukandida umugambwe ufise azana amajwi menshi wijunja n'ijambo abene igihugu bakunda abagumya banga bakunda niwe rero twaciye duhuriza ko
makungu eka leta zo muri Amerika ishyira hamwe mpuzamakungu byari byahanuye ko president Nkurunziza atokwitoza mu kindi kiringo ivyo ntimubona ko bishaka kuzogira ingaruka cyane cyane ku buzima bw'igihugu muri kazoza
tuye twagira dusabe yuko amakungu yo dutahura kuko urazi nkuko mbeze kubivuga ibyizwa shingiro uko yubatse muri kino gihe nuko nkira ngo nk'umuntu yovuga ati abanditse ibyizwa shingiro barikuye mu masezerano y'Arusha nkuko twabisiguye mu kanya nkumbure hariho utuntu tumwe tumwe bategerezwa kwandikamo bagasobanura neza ingene ibintu bitegereza kugenda ariko rero ibyo nta bihari ku bimeze kuko umuntu asomye nk'ingingo ya 96 arabona neza yuko mu byo bumvikanye y'Arusha mu gutora umukuru w'igihugu atorwa n'abenegihugu bose kandi bakamutora bimwe twita suffrage universel direct ubu rero bamutoye rimwe gusa hakaba rero hari hasigaye irindi rimwe mu kibero makungu yari yahanuye nibyo amakungu yaravuze ibi aravuga biriya akavuga umengo ariko arajya ku ruhande rw'abatemera yuko umukuru w'igihugu yosubira kwitoza ariko ntibarabe uruhande rw'abamwipfuza nawe twebwe tubamamwe twebwe twamana nabo batubwira bati muduhinduye mutaduhaye ujya nukuri ibintu birashobora kugorana sinzi rero ko bapimye bakaraba bati mbega abamwipfuza bangana iki ugereranije n'abatamwifuza bagaheza bakaraba inyene byogenda kuko ntibigeze bitaho abamwifuza nabo uko bangana n'icyo hava gishika igihe atariwe agarutse
ikindi kibazo gishikirizwa cyane gose gikomeye kimude na kure reka n'ibigwanisho bishora kwa byaratanzwe bivyo byose rero bikaba bishora kudurumbanya ayo matora ivyo bibazo muzo vyicariya gute
nagira ndakubahwa mumenyesha makuru yuko abantu turiko turahiganwa uno munsi n'abantu batifuza amatora na buhoro buhoro n'abantu batifuza amatora kuko niyo umugambo se ndefite dutari gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida ejo uhavuye wumva nyene bazana yuko badashobora kujya mu matora ngo imbonera kure zitavuye mu Burundi cyangwa inkumbure zidafatiwe ibihano cyangwa inkumbure sinzi urumva hari ibyitwazo byinshi ejo uhavuye wumva bavuga bati umugwi feni udahinduwe bituza mu matora ikibazo rero si umukandida Petero Nkurunziza ikibazo n'abadashaka amatora nicyo kibazo gihari uno munsi mu Burundi sinzi rero ko mu Burundi barazanye muri demokarasi batayishaka mwibuke rero ko umugambo CNDD-FDD ukiri umuhari wagwaniye demokarasi uno munsi rero ariko haraboneka abantu batifuza demokarasi ibyo byose rero by'ibigwanisho by'ibiki n'ibyitwazo nakubaha mumenyesha makuru kuko umugambo CNDD-FDD ufise ingufu ziri hano abantu bose babona sinumva ingene woja guhereza ibigwanisho rwaruka ngo bawugwanire mu biki ko ingufu tudifise zihagije ahubwo uwoha ibigwanisho abandi n'uyu adafise ingufu twebwe ingufu turazifise mu buryo bwa demokarasi nta ngufu rero dufise mu buryo bwo kurwana twaragwanye twarahejeje uno munsi dukoresha ingufu za demokarasi nicyo gituma ibigwanisho tutabikoresha
hari imigambwe imwe imwe iri kuvuga ko itazo kwitaba ayo matora ategekanijwe mu gihe hari imigambwe myinshi itaho kwitaba ayo matora demokarasi y'Uburundi yobigenze gute mwaba mufise uburenganzira bwo kwitwa ubutegetsi bugenda kuri demokarasi
none twebwe tuzoja mu matora ariko tubandi gukomeza imigambwe ya opposition ikavuga rumwe na leta jewe nibyo namambwira abazungu baza kumbaza abanyamerika nyene n'abandi uri kuravuga iyo baje bambwira bati none aba n'abariya bazoshika ku butegetsi gute bazoshika ku butegetsi ryari ndende babwira nti muri mission fise mu gikorwa banshinze igihe natorwa kurongora umugambwe ntibigeze bantuma gukomeza opposition bantumye gukomeza umugambwe bantoreye umugambwe ndimwo umugambwe ndongoye urumva rero niyo ngorane jewe mbona ihari mu Burundi sinzi iyo muri ko muravuga ngo iyo migambwe igihe imigambwe yiyemera imigambwe yumva koko ishaka gukina politike jewe nibaza yuko izoza mu matora kandi kuva mu matora hizo bibaye bwa mbere kubera ko no muri 2010 barikuyeyo nkumbure icyo gihe babonye yuko bihenze kuko bavuyeyo amatora yamaze gutangura bamaze gushindwa amatora yabaje n'abamakomine aheze uno munsi rero babonye bati reka kuvemwo hataragera ngirango hari icyo twahakura mu bijyanye no kudushaka ku butegetsi tudaciye mu matora n'icyo rero bariko barakora niwo mukino bariko barakina uno munsi
muri iki gihe mu Burundi ubwo baburatekeye abantu hariho n'amakuru avuga ko bariho abariko barahunga cyangwa bahungisha imiryango ikintu ku bwanyu cyo kugwa kugira ngo imitima y'abarundi itekane muri iki gihe imbere yuko ayo matora atangwa n'iki
nibaza ko uhunga nuwa mu manama y'abategura ikibi cyanke nuwabwiwe ko hari ikibi kiri kugirategurwa ariko ubu no munsi igihe twari mu ikoraniro kuri uyu wa 2025 igihe twari mu ikoraniro kaminuza akabona kamwimwe abagumya banga bari bafise akabona abaje bava mu Cankuza abaje bava mu Ruyige abaje bava i Makamba abaje bava mu Rutana nyine baje bashadije babyina banezerewe abo bantu wumva abo bahunga wumva bariko bahunga iki ni ukuvuga ko uhungahunga ikibi we nyine yumvise kiriko kirategurwa canke arimwo mu bariko baragitegura igikwiye rero ni bene wacu abo bafise ubwoba ni bene wacu turabahumurije nta ntambara CNDD-FDD iri kirategura mu gutanga umukandida Petero Nkurunziza abagumya banga bashaka kusubira kwitoza nta ntambara bariko barategura nibatekane nibahumure mugabo wuzi ko ariko arategura ikibi wuzi ko ariko arategura gusubira kudurumanya gusubira gusubiza igihugu mu kaga uyo akavuga ati nkumbure reka nja hakurya cyanke reka nje kure cyanke reka nje hariya nshobore kubitunganya nitazuye uwo rero urumva n'ibindi bindi ariko muri CNDD-FDD harimo abatutsi harimo abahutu harimo abatwa turatekanye kandi twifuza kubaka kino gihugu.
Pascal Nyabenda umukuru mugambwe uri ku CNDD-FDD murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye.
Murakoze namwe.